imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turabara mu kijeje cyo turi kumwe kuri micro, muri kumwe na Fidel Niyongabo, umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umugano wa Ildefonso Rugema, umwuzukuruza w'umwami Mwezi wa Kane Gisabo, yagenywe guserukira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi nk'uko vyemejwe n'abashingantahe bahoze arabizigirwa, bakaba abanyamabanga bakuru w'umwami Mwambutsa wa Kane Bangira Icenge. Mugabekazi Rosa Paula Iribagiza, umwana asigaye w'umwami Mwambutsa wa Kane Bangira Icenge, akaba ari mushiki w'umwami w'u Burundi aheruka ku ngoma umwami Ntare wa gatanu Ndizeye, akaba kandi ari mushiki w'umuganwa Ludovico Rwagasore, aherutse kwemeza icese yongera arashigikira igenwa ry'umuganwa Ildefonso Rugema mu mabanga yo guserukira inda y'ingoma y'ubwami. Yatangaje ko yagenywe hakurikijwe imigenzo n'amabanga bigenga ingoma y'ubwami mu Burundi. Amenyesha ko bamugomwe kubera yitaho cyane gusubiza iteka ingoma y'ubwami mu Burundi bugwa ukutariko kuva itembagajwe mu mwaka w'1966 nk'uko abivuga. Twatumiye rero umuganwa Ildefonso Rugema mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Mutumire, ndabaramukije.
Yego, ndabaramukije.
Nashaka ndababaze, mwakiye gute igenwa ryanyu?
Yego, igenwa ryacu ni igenwa ritabaye umunsi umwe, navuga ni ibintu byagiye biraba kubera ingorane zagiye zirashikira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi. Hanyuma hakaba harabaye ingorane zigenda zirashika mugabo kubera bisa n'uko atamushinga ntahe mu muryango yaseruka, akaba ariho rero abanyamabanga bakuru b'umwami Mwambutsa wa Kane bangomwa bakangena ku buseruki w'umuryango. Ibyo rero nabyakiranye novuga ko nabyakiriye neza kuko nari nsanzwe nitaho cyane izo ngorane zigenda zirashikira mu inda y'ingoma y'ubwami kugira tugerageze kuzitorera inyishu. Aho rero novuga yuko abangumwe kubera nsanzwe nkora n'userukiri uwo muryango mu ntumbero yo kugira twisubize iteka.
Mwavuze ko habaye ingorane mu nda y'ingoma y'ubwami mu Burundi, nimba mutabona ari ibintu by'amabanga mwotubwira muri make ibibazo aho byari byatumye bitera kugena ubuserukira iyo nda y'ingoma y'ubwami mu Burundi.
Ikomeye twohera kuva u Burundi bwikukiye umuganwa Ludovico Rwagasore, murazi neza yuko ari kumwe n'imboneza z'abarundi bagwaniye ukwikukira ku Burundi, ariko wewe agahita agandagugwa azira kurondera iyo ntahe kwisubiza ntahe kuyikukira ku Burundi kufi cyo gihe umugano wa Dovuko kwa Gasore agandaguwe harabandanije ubwicanyi bwerekana neza yuko bugamije ku guca umutwe inda y'ingoma y'ubwami murazi aba umugano wa Dovuko kwa Gasore agandaguwe mu 1961 harakurikiye n'ibindi bitarimo umuco yarasize abana babiri bakiri bato abo bana bapfira nka rimwe kandi atakiza cya epidemi twovuga cateye amugaya yicwa abana abo bana barapfa mu nzira zitumvikana hanyuma aho hari mu 1962
yego bivunagure bishobotse
yego me urumva rero ibintu byagiye birashika byerekeye neza yuko bigamije guhunya inda y'ingoma y'ubwami hanyuma murazi yuko acimya imyaka ine gusa Burundi bwaciye Burundi bwaciye habaye ihinduka ry'intwaro intwaro y'ubwami iratembagazwa haza intwaro ya Repubulika murazi neza iyo habaye ihinduka ry'intwaro biciye mu gikenye intwaro ije iza ivuga iheru ivuga nabi intwaro iheruka ibyo rero nibyo noshimikira ko kuko intwaro y'ubwami yahavuye ivugwa nabi uko itari baracyoza intwaro y'ubwami mu nzira y'ikinyoma hanyuma ibyo byose kubera aba abitwa yuko bari mu nda y'ingoma y'ubwami baraturatuzwa bamwe barahunga ibyo rero bituma atawushobora kuvugira avuge ibitari bizo ibiriko biravugwa ukutariko ibyo murazi neza yuko no munyuma umwami wa nyuma w'u Burundi ntare wa gatanu yakuwe mu 1666 nawe akangazwa cyo kimwe na se wiwe mwambutsa wa kane byatumye izo ntwaro zaje ziguma zikanga yuko intwaro y'ubwami ishobora kugaruka aricyo gituma bace barondera umwami wa nyuma w'u Burundi ntare wa gatanu atakiri ku ngoma aho hari 1772 bamurondera iyo ari baramuzana kugira bamugandagurire mu Burundi ibyo byose bikaba byerekana yuko inda y'ingoma y'ubwami abari muri uwo muryango bariko baratotezwa hanyuma ntibyashoboka yuko hagira abavuga byari bigoye ubu rero tukavuga tuti aho ibintu bigeze dushaka kugira tubwire icyo dushikirije abarundi kuko intwaro y'ubwami uko yahavuye si abanyagihugu bavuye hasi ngo bayiyamirize na gato ahubwo ari ibintu byaje ku gikenye
mwavuze ko muriko mugerageza gusubira gusigurira abarundi mwereke inda y'ingoma y'ubwami intwaro y'ubwami kugene yari imeze mwavuze ko abantu bayivuze nabi nkuko mwabivuze abayitembagaje mu mwaka w'1966 gushika ubu mukavuga ko batayumva abantu batayumva neza bayivuga utariko mwavuze ko mushaka kwisubiza iteka muzoyisubiza iteka gute muri make
murazi neza yuko ibyo n'ibintu bigenda birahinduka uko intwaro zihinduka akahise ku Burundi nikavugwa uko kari hari n'ibi byahishijwe usanga abantu bagenda baratora abarundi bagenda baratora ukuri kuri kahise muri ibi bihe haciye imyaka 60 kuko ntushobora gutandukanya akahise ku Burundi n'ingoma y'ubwami mu Burundi n'abami mu Burundi ibyo byose bifatiye ku bwami ku ntwaro y'ubwami mu Burundi ushobora kuvuga kahise utavuze iyo ntwaro y'ubwami aha rero kugira dusubize si ukuvuga ngo ni ukugira twerekane yuko intwaro y'ubwami yera de urumva nta ntwaro ibura utunenge mugabo tugereranije n'intwaro zaje turabona neza yuko kandi ibyo si je nyeno bivuga abarundi benshi barazi ku intwaro y'ubwami yakuriye neza igihugu abantu bari bagifatanye mu nda ibyo bintu rero murazi neza yuko atana amacakubiri y'amoko yavugwa ariko ubu umukaba mubona yuko ari byo biteye ingorane biteye ikibazo gikomeye u Burundi aha rero no kugira kuko mu kirundi bavuga ati utazi yuva ntumenye yuja kandi igihugu kirengagiza kahise kacu nta kazoza gifise tuzabwe rero ntituri mu ntumbero yo kugira ngo tuvuge yuko gusa intwaro y'ubwami yari nziza gusa dushaka kwinjira muri politiki
turaza kubigaruka ko
abanyagihugu bamenye ukuri kuri iyo ntwaro y'ubwami
turabigaruka ko tuza ku mirongo ya telefone dufite Calixte uratwumva
eko ndabumva
uhamagaye urihe Calixte
eko ndabumva neza
ufite ikibazo ubaza umutumire cyanke cyimviro ushikirize
yose kandi ndaza umutumire
kiraze
nsiye kuri mnese ko avuga ngo intwaro ya cyane ngo yaruke mu bahatu n'ibambu neza kandi ziboneka kapama kari abumufi ujye nta bibi y'indi kwa kimwe gusima icyo gisabo cyabo yungu kiri hehe kugira ngo bahambwe neza
waduzi ijwi ntitukumva neza koze ne ijwi ntiyumvikana neza ariko ibyo mwashoboye kumva ariko aravuga ngo ni kuko imushaka ngo intwaro y'ubwami ngo igaruke ngo nta bindi byaba byenyegeje inyuma mu mwishura
ego icyo namwishuye ni turiko turarondera ku intwaro y'ubwami igaruka na gato si ibyo turiko turavuga dushaka yuko inda y'ingoma y'ubwami icyo twita famille royale mu gifaransa yuhabwa iteka mu gihugu ikemezwa kandi ikubahirizwa kubera ku isi yose aho intwaro z'ubwami zatembagajwe aho intwaro z'ubwami zigeze umuryango w'ubwami urubahirizwa kandi n'amatungo y'ubwami akubahirizwa amatungo nico twokwita patrimoine royal birubahirizwa hano tanga nk'akarorero nko mu Faransa mu Bugiriki mu Budagi ni henshi mu bihugu byinshi iyo miryango irubahirizwa twebwe natwe ico dusaba tuvuga tuti twebwe ntituje guhiganwa n'abatwara naho tuzi yuko intwaro y'ubwami yatembagajwe mu gikenye n'abasirikare twebwe nitubo turavuga ngo igaruke nabisiguye ndavuga ndi intwaro y'ubwami yari ifatanye n'imico n'akaranga y'u Burundi kandi nuvuga kahise ku Burundi utavuze intwaro y'ubwami kandi gushika ubu nta bantu berekana yuko intwaro y'ubwami ari ico iyo yaratwaye nabi hari ico abarundi bo baba bayinegura cyane aricyo gituma tuvuga tuti abakomoka mu nda y'ingoma y'ubwami bakwiye guhabwa icubahiro kibakwiriye batiriwe baraja kuvuga ngo bagire ko bahiganwa n'abanyepolitike ahantu utanga n'akarorero nko mu gihugu cy'u Buganda abami baracubahirijwe reka mu bihugu by'akarere abami barubahirijwe aho muri Congo aho muri reka n'ukuri ibihugu byinshi ibyo bintu byo guhabwa iteka birakwiye tubona ko bikwiye aha rero twebwe duserukira inda y'ingoma y'ubwami twebwe dushaka kugira duhabwe ijambo mu gihugu mugata ijambo ryo kuvuga politique ari ijambo ryo kugira turabe ingene abarundi dusubira kunga nabasokuru ku mico na karanga byamye bituranga kuko ibyo bintu biriko biratituka cyane abarundi dusa nuko umenga tubiko akahise ntacho kakitubwira nkuko nabivuze iyo ngucirengagiza akahise kacu nta kazoza gifite n'inzira yo kugira turabe yuko ico iryo yubahirizwa rishobora no gutuma abarundi basubiza hamwe murazi neza yuko ingorane nyamukuru iri mu gihugu yatumye abarundi ituma abarundi bangazwa abandi bakishwa ku bwinshi bifatiye ku macakubiri y'amoko twebwe tubona yuko duhawe uruhara dushobora kugira icyo duterereye kugira abarundi basubize hamwe
tugaruka ku mirongo ya telefone Charles ari ku murongo Charles watumva
ndabumva neza amahoro
amahoro uhamagaye uri hehe aho
ndiye
yego wowe ufite ikibazo ubaza ufite icyumviro ushikiriza ugerageze uduze ijwi
ikibazo nashaka kubaza icyo yise ijambo ariko ntasigure ko iryo jambo ari ivuze ijambo guhabwa ijambo mu gihugu numva umwenda harimo interrogation ijambo iyo ukoresheje akantu ijambo guhabwa ijambo icyubahiro ugahabwa ijambo mu gihugu ndumva umwenda haba hagiyemo inzira za politiki ama ku cyerekeye guhabwa aho batura aho baza nk'abantu bigeze kuba barongoye igihugu ibyo numva ntacyo bitwaye bo babibabuza ariko ikintu cyo kuvuga ngo bahabwe ijambo ndumva umwenga aho bahagarutse bya bintu nyine by'intwaro ya cyane ndabyumva neza nubwo atari kubisigura ba nyakubahwa batari kubisigura kubera bo bavuga ngo bahabwe ijambo aho bavuze ati bahabwe ijambo urumva ni nk'uko abantu bose bo baratwaye uburundi tuvuge banka bakomoka kuri bagaza ntibantunganya buyoya urumva bose boca bahabwa ijambo kubera nabo n'abantu nabo bigeze kuba batwara uburundi sinzi ijambo yavuze icyo yatatse kugisigura
reka aragusigurira murakoze mumusigurire
ego murakoze ego me kuhabwa ijambo si ukuvuga kwinjira muri politiki siko nabivuga nibaza yuko icyo wogifatira cyane guhabwa ikibanza mu gihugu nk'uko nabisiguye washaka naho hari abami naho hari abandi bigeze kuba intwaro z'ubwami mugabo bakaba bubahirijwe guhabwa ijambo si ukugira uje imbere y'abanyagihugu nka kujya abanyepolitiki babikora njyewe navuze yuko umuntu yo kwibanda cyane ku bintu bijyanye n'imico na karanga by'u Burundi aha ni uguha nk'akarorero murazi neza yuko intwaro y'ubwami yari itunganijwe imyaka itari mike imyaka irenga 500 washaka bamwe baravuga yuko yifise n'imyaka irenga 1000 urumva hari ibintu bitunganijwe hariho amabanga akomeye atarengwa hariho imiziro aho rero iyo tuvuze imiziro no kuvuga ikintu kizira ikintu utarenga ko urumva rero hari aracariho ibimenyetso by'intwaro y'ubwami ibyo bimenyetso bikomeye washaka dufatire kuri ibyo z'imico na karanga by'u Burundi ingoma z'u Burundi ingoma z'Uburundi buya ni kintu icategezwa kugira aho gikukira imico na karanga by'Uburundi ntibizategezwa kuba ibintu urwego rutwagwa n'abanyepolitike kuko ubu kubera igihugu cinjiye muri demokarasi abanyepolitike baraza bakagenda urumva barakuranwa mugabe imico na karanga by'Uburundi bigumaho ivyo rero nizo tuvuga tuti umuryango w'inda y'ingoma y'ubwami urakwiye guhabwa iyo teka byo gukurikirana imico na karanga by'uburundi kugira bigume bihuza barundi ni muri ico ni muri iyo ntumbero navuze yuko twahabwa ijambo tukagira ingene dusubira kunga n'abanyagihugu bazi neza akahise ku Burundi bazi neza amabanga bari bafite ibyami bazi neza ingene ibyo bintu bibijanye n'imico na karanga zo kubahirizwa
makoze tufise Celestin niyo mwungere Celestin niyo mwungere uratumva
bomba
kuri he Celestin
muri Tanzania
ufise ikibazo icyumviro
bo yewe nani ufite ikibazo nashaka ndamubaze
mukibaze
ego ndaramukije mutumire
ego ndabaramukije
hanyuma ndumva ko mufise ibyumviro byiza cyane ku bijyanye no guhabwa ijambo mu gihugu nk'abami jewe nari mfite ikibazo cyo kubaza urazwe ibiringo abami batwaye mu Burundi ukaraba n'ibiringo Repubulika zigiye zitwara za nyuma zibura za demokrasi nashaka ndakubaza ikibazo mugiye kuzokora gute hamwe mworonka ijambo nk'abami mu gihugu ko mutokwisunga ibiriko biraba nka muri ino bihe na cyane cyane mu kwisunga amacakubiri kwisunga ibintu bimwe bijyanye na politiki kuko kijya gihe abami ntabwo mu ngo bakoresha politiki bakoresha ibintu bisanzwe atari byo kuvuga mu bya demokarasi nashaka kubaza mbega mwe kuzokora iki hamwe mworonka ijambo mu gihugu cy'u Burundi
mu gihe twohabwa icyo kibanza cy'iteka niko novuga kubera si kibanza cya politiki aho nagira nsubire ndakubwiye neza yuko twebwe ntitushaka kwinjira mu gihugu kugira duhiganwe muri politiki ibintu byose bugira aba muri demokarasi hariho demokarasi kuri repubulika hakaba na demokarasi ku ntwaro y'ubwami nk'uko biri aha mu Bwongereza biri mu Bubiligi bwadukoronije muri za Denmark za hehe aho o demokarasi irakora neza ku ntwaro y'ubwami mugabo twebwe nk'uko turabwira twebwe ntidushaka gufata icyo kibanza cy'umwami inkuba zibindi zisangira igicu nk'uko bivuga mu Kirundi igihugu kirafise abakirongoye bakiramutswa ku ntwaro ya Repubulika aho rero nibaza yuko twotandukanye ibintu naho tuzi neza yuko iyo ntwaro ya Repubulika yaje ku Gikenye kandi insiguro yayo abanyagihugu gushika uno munsi ntibayizi ntibazi icarico twebwe dufata yuko intwaro ya Repubulika ari intwaro ya kavantara murumva yuko tukiri mu ntwaro ya kavantara aho rero ivyo kugira abanyagihugu babisigurirwe babyumve ntisi ibintu twoza ngo dusigure kugira tuje guhiganwa n'abariko baratwara twebwe dushaka ikibanza bishingiye kubungabunga kugumana imico na karanga by'u Burundi hanyuma ivyo navyo iyo bikozwe mu ntumbero nziza bituma abanyagihugu bashira hamwe nk'uko byari biri kera ku ntwaro y'ubwami abanyagihugu barashira hamwe kandi buri mwaka burya hari ikintu hari umugigwa wakogwa abarundi bakwiye kwibuka umuganuro wari ugigwa n'umwami uhuza umwami n'abarundi bama bibuka buri mwaka yuko imiryango y'abarundi bagize urunani inyuma y'umwami umwe se barundi ivyo rero nk'ico ni kimenyetso gikomeye cahavuye hano abarundi ugusanga ya miryango irasanzaye burya mu ntumero nziza twovuga yuko uwasenyuye uburundi yasenyuye ingoma y'uburundi kuko ivyo bihugu vyadukoronije bobo barashafise intwaro y'ubwami mugabo twebwe barayisenyuye urumva gusenyura uburundi kwabaye gusenyura ingoma y'uburundi
dufite Nestor uri ku murongo uratwumva
ndabumva
uhamagaye urihe
ndabahamagaye ndi muri Kenya
ufise ikibazo bazo umutumire icyumvire shekiriza
ego me hariho ikintu nashaka kubaza
mu kibaze
abona yuko ahanini bariko bavuga ku kibazo kijyanye n'ingoma ya cyami uranyenga
ndabumva
ariko je ku Rwanda giwanje ngerageje kuraba nubwo abo bahariya mu banyamahanga ingoma ya cyami gisanzwe ikihari natwe ngaha mu Burundi wacu ugasanga reka mvuga ari iwacu mu Burundi ugasanga hariho intwaro navuga nti ya politike itari ya cyami ihindagurika rimwe na rimwe ngiye kubiraba ndabona umengo nibyo bikenewe cyane ku Rwanda giwanje kuko ni hahandi uzosanga umwe bavuga ngo hariya hari umwami ngo ahanango hari umukuru burya Afurika turafite ikibazo ari nta mpamvu bishobora nko kuba nkajya mu Bwongereza aho hageze igihe bakiyamiriza uyu mwami yimitswe umuhungu wa Elizabeth Pine bagashaka kwiyamiriza bavuga ngo ntibikenewe kuko rimwe na rimwe kibonekana ko nk'igihugu gitwawe n'impande nyinshi n'abategetsi benshi batandukanye bigatuma ibintu bibaye ibintu by'akajagari rero ikibazo nari mfite none iyo ntwaro ya cami ifise intego nk'icanke kugira ngo ibyo bintu bijyanye no kugira ngo ibya cami bigaruke mu Burundi bishingiye kuki ko mbona umengo ku Rwanda rw'iwanje sinabibona neza hanyuma ikibazo kigira kabiri mbe ntimubona yuko bishobora kuzana ingaruka mbi hagati y'abasanzwe bakora bari mu za politiki hamwe n'ibijyanye n'ibya cami bikazotuma habaho imigwi hariya bamwe bari ku Rwanda rwa cami bamwe bagasaba bashaka kwiyitirira abandi twese turi mu mugambo yo tugomba yuko igihugu ari cy'iwacu ibintu ugasanga bikazana akajagari bigatuma mu Burundi hongera kuba bya bintu by'amacakubiri ukumva ngo bamwe n'abaganwa abandi n'abandi nashaka kumenya ku bintu nka mwene nivyo kugira ngo bashobore gutahura
murakoze Nestor iyo defense mu musigurira numvumenga abamaze guhamagara ntibumvise uko wabisiguye urasigura ko mudashaka gusubira muri politika ko numva ukuntu baguma babaza bumvumenga muje kugira politike mu Burundi
ego je nibaza yuko ngira ntiyo abyumvise neza sinzi ko ari bose mugabo nibaza ko abatagarutse ngo bambwire yuko insiguro natanze atari yo mugabo icyo navuga ni uko hadufatiye cyane cyane ku kintu kijyanye n'imico na karanga by'u Burundi sindiko ndavuga kuja muri politiki aha nosigura ibyerekeye izo ntwaro z'ubwami navuze zoba ziri ngaha mu Bwongereza canke mu Bubiligi canke ahandi canke intwaro y'ubwami yariya iyo bita monarchie constitutionnelle ivuga neza yuko umwami ahangamye mugabo atari watwara hatwara umushikirangoma wa mbere nk'uko birahandi ivyo rero sizo turimwo twebwe tuvuga tuti umuryango w'ubwami niwubahirizwe wubahirizwe uhabwa ikibanza mu gihugu hanyuma si ukuvuga ngo turiko dusaba ngo tuje muri politiki mugabo turavye amasezerano ya Arusha tukaraba ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo yaryo ya kane baremeza barareba atanga uburenganzira umugambwe cyangwa umuhari uharanira kugarukana intwaro y'ubwami ivyo rero twibaza yuko ivyo zogira igihe cyabyo burya ibintu byose intwaro yose igihugu ngene gitwagwa mu bisanzwe biva mu banyagihugu nababwiye yuko uko intwaro y'ubwami yatembagajwe abanyagihugu babisabye gushika uno munsi haraca imyaka hafi 60 abanyagihugu ntibigeze babazwa ibijanye n'ibyo mugabo twebwe si ibyo tugarutse ko mugabo igihe byoshika abarundi bonyene bakavuga ati twebwe tubona yuko intwaro y'ubwami yogaruka kuko intwaro ya Repubulika ntituyumva muri ico gihe nkuko ibizwa nshingiro bibirekura biciye muri referendum abanyagihugu bakavuga ati dushaka gusubira ku ntwaro y'ubwami muri ico gihe birashoboka mugabo byoshoboka gute mu gihe hasanzwe hari umuryango hari inda y'ingoma y'ubwami isanzwe ingaho igenwe kuvamwo umwami mugabo muri iki gihe ntitwoja ngaho ngo tuvuge ngo habere referendum kandi umuryango ubwami inda y'ingoma y'ubwami atayiriho ata idaserukiwe aho niho twabivuga aha rero mu gihe izo bintu byo kugira habere referendum kugira intwaro y'ubwami igaruke ibyo siho turi muri uyu mwanya tube tuvuga tuti intambwe ya mbere nuko kuva intwaro y'ubwami itembagajwe uno munsi twebwe jewe nserukiye inda y'ingoma y'ubwami kugira ibyo bindi byose byokurikira abe urwego rubibazwa na jewe sinokora jenyine nzokwiyegereza abashingantare n'abapfasoni batari no mu baganwa gusa bari mu barundi bose kujya imiryango yari kumwe n'umwami tugerageze twibande cyane ku miryango kurusha kuja muri ibyo bintu by'amacakubiri y'amoko hanyuma turabe ingene twoterera agacumu k'ubumwe kugira abarundi basubize hamwe ubundi turiko turaza kugira tugwane n'abari ku ntwaro ibyo si byo turimo na gatoya
reka tufise ku murongo kandi David uratwumva
yego ndabumva
uri he David
zende Bujumbura
ufise ikibazo icyumviro
bode na ngo na nasomye mbona yuko intwaro ya cami yo haba agaciro yabwe iteka mu gihugu ariko simvuze ngo twosaba ko intwaro ya cami igaruka ariko nk'uko intwaro ya cami yabayeho kandi nayo yakoze ibintu bikomeye cyane kuri bamwe tugisaba ingene baharaniye agata y'igihugu bakagwanira bamwe mbere bakasiga n'ubuzima bari bakwiye guhabwa iteka bagahabwa iteka mu gihugu atari muri politiki ariko bakagira nabo icyo bashyikiriza bakagira icyo bafashije bakabandanya babavuka mu iyo ngoma y'ubwami kumbure bacyariho kandi atari bake barambona amakuru amwamwe nk'ubu nabonye mbere sinzi yuko bari guhekwa baganduka ko ni ibyo nabona yuko bari bakwiye guhabwa iteka bagahabwa icyicaro mu gihugu nk'uko nabo batwara igihugu bagitwara neza bakarinda ingane bakigwara nk'uko n'abandi bose bari bakigwanira nicyo cyiyumvire cyane iyo nifitiza na burana washikiriye
murakoze ndabashimiye mwariko muravuga ngo kuvyo mwibaza ko mwoshira imbere ko ari mico na karanga ku Burundi mukavuga ko ku gihe cy'intwaro y'ubwami hariho imiziro hariho amabanga atarengwa hari mwanavuze n'ivyerekeye nk'ingoma z'u Burundi ku cari kintu ikimenyetso ikintu kiranga ingoma y'ubwami ariko mu myaka ya vuba baravuga nk'ingoma z'u Burundi ko zazisigaye zatateshejwe agaciro zisigaye zikoreshwa mu buryo butandukanye ari mu manza ari mu bintu byose bijanye n'imico nko kuvyerekeye izo ngoma z'u Burundi cyari kimenyetso gikomeye ku ntwaro y'ubwami mu basigurira akamaro zari zifise no kugenezwa kubahirizwa
ego menibaza yuko ibyo biri mu ntumbero ibyo tuvuga irigenwa y'umuduserukira inda y'ingoma y'ubwami ni kintu abarundi bashobora gufata nk'ikintu kije kuneza y'abarundi kuneza y'ukubungabunga kuneza y'ugusubira ku mico na karanga biriko biratituka ku byerekeye iby'ingoma z'u Burundi mu bisanzwe murazi neza yuko ingoma z'u Burundi hariho umuryango wari ujejwe ingoma z'u Burundi urumva uwo muryango wari ufise iryo banga nk'uko iyindi miryango yose y'u Burundi yari ifise amabanga ijejwe ibwami twebwe rero tukavuga tuti umuryango ujejwe ibanga ibwami uno munsi atabwami bukihari uwo mujyango wisanga we utagifise aho ukukira twebwe rero tukavuga tuti kugira imico nakaranga by'ubundi tubigarukire twebwe ntibidutere isoni cyanke ngo tugire ngo izo batari izo twebwe dusaba turasaba yuko kandi iyo tuvuze turasaba turasaba ego abatwara nibo bazi imbere mugabo turasaba abanyagihugu badushigikire izo ngoma z'u Burundi dusubire tuzihagararire icyo ni ikintu gikomeye cyane ingoma z'u Burundi no babwira yuko zapfakaye canke zabaye impfuzi kujya abarundi bashobora kuvuga ati igihe batembagaje ingoma y'ubwami abarundi benshi baravuze ati turabuze se barundi tubaye impfuzi ingoma nazo zabaye impfuzi mu barundi urumva ingoma zavugirizwa umwami gusa urumva rero muri iki gihe zivugirizwa bose uwikoze ku mufuko aravugirizwa ingoma ushatse arazivuza n'uwara yasahuye itunga ry'igihugu ashobora kuvugirizwa ingoma ibintu ibyo n'ibintu twebwe tuvuga tuti ibyo n'ibintu bitegerezwa kugira uruhara runini kugira tubigarukire ingoma murazi yuko kubera ingorane zihitiye mu gihugu zagiye hanze abahunze barazijana bakagenda barazivuza mugabo uko niko gutakaza umuco urumva iyo zigiye hanze aho bari bari muri Tanzania bari muri Congo bari mu Rwanda izo ngoma tuzohava dusanga hari ingoma izo ngoma nyine abanyekongo basigaye bivugiza abanyetanzania basigaye bivugiza abanyarwanda basigaye bavuza mugabo zifise icicaro gikuriyo ziva mu Burundi kandi izo ngoma mukaba muzi neza yuko gushika intwaro y'ubwami havuye nta wundi muntu yavugiriza ingoma zari zifise amabanga yazo aha rero nicyo gituma notera washaka akamo nk'abatimbo abatimbo saba abantu bavuze ingoma gusa abatimbo n'umuryango w'abarundi wari ujejwe kuvuze kugukana kubungabunga ingoma z'u Burundi harimo n'umuryango bita abanyuka abanyuka nabo nyine bari bajejwe ingoma z'u Burundi abo rero mu gihe twebwe twemeje urucese tukaba turi mu gihugu boheza bakamenya iyo bashobora kuvuga bati twebwe dukukira ku muganwa aserukira inda y'ingoma y'u Burundi
yego
aho niko byogenda
radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanye ikiganiro muri isanga turiko tuvuga kwigenwa ry'umuganwa Ildefonse Rugema umwuzukuruza w'umwami Mwezi wa Kane Gisabo yagenywe guserukira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi ndashaka tuze ku mirongo ya telefone dufise Eric uratwumva
ndabumva cyane
uhamagaye urihe Eric
ndabahamagaye no mu gihugu cya Uganda mu gihugu cya Kampala
ufise ikibazo baza umutumire icyumvira ushikiriza
mu bisanzwe araka bato gatwenda mubaza mbere na mbere mbanze kumuramutsa amahoro y'Imana namwe banyamakunda baramutse mwese
namwe nanjye ndabaramukije murakoze kugira dusange ikiganiro
ama murakoze ama jewe aho mperereye ndi kundaraba aha gihugu cya Uganda ni igihugu kigendera ku mico kirafise bafise umwami kandi hakaba hariho na perezida agiye mbere ntarazi ni kumenya yuko igihugu gifise umwami ariko nagiye kubimenya ingezi noneho nabonye hari umwami rero igihugu cy'u Burundi ana twagiye turata imico yacu ibintu bimwe n'ibindi byagiye biratituka cyane cyane nk'ikintu cy'ingoma cyoco nisanzwe ibigifise ahantu kuvuga bibi hariho ikintu ndakubona ukabona abantu bagize imana z'ubugeni abantu afise anniversaire abuze ingoma ubisanzwe kera naho ndi muto ingoma zavugirizwa umwami cyangwa perezida w'igihugu cyangwa uwundi mutegetsi akomeye mu gihugu ariko ndakoraba rero ubu byaratitutse none mnavuga ati twebwe abanyagihugu nitwe tuwushyigikira cyane cyane ndetse n'abatwara igihugu none nk'ikintu nyamukuru nka twebwe abanyagihugu twokora tugashyigikira neza ndetse ingoma zikongera zigahabwa agaciro ni kintu ki kugira ngo bisubire nk'uko kera ingoma byari bifise agaciro mu gihugu cyacu hama ikindi n'impanuro nuhanura abavuga ingoma baba bariko batwumviriza ni ukuri nibyo ubuzima buragoye hariho ababikora ku bw'ubuzima ariko bagerageze guha agaciro ingoma nk'ibyo ubundi nabonye abavuga ingoma bambaye kositime n'ibintu byantangaje cyane hama muri Uganda naho nabonye ibyo ubundi muri kositere bitanyeganyeze abantu b'abakobwa batavuga ingoma by'u Burundi bambaye nabi ibintu byanteye isoni cyane none inkomere by'umutumire ijambo ryanjye ni iri ni ikihe kintu nka twebwe abanyagihugu tuterera kugira ngo ingoma zongere zihabwe agaciro hama nk'abategetsi nabo bufasha ndibaza kugira ngo ingoma zongere zihabwe agaciro murakoze cyane
murakoze Eric
namakoze
ego icyo no kwishura muri izo nibaza yuko kandi mbanje kugushimira kuko ubivuze mu ntumbero twariko turabishikiza yuko ingoma z'u Burundi zokubahirizwa aho turiko tuvuga ingoma mugabo burya hariho n'iyindi mico yatitutse kubera itembagazwa ry'ubwami ingoma y'ubwami kuko ndabisubiremo ingoma y'ubwami yarifatanye n'imico na karanga z'u Burundi aha rero ico twebwe dusaba dusaba abanyagihugu cyane cyane burya abanyagihugu icisha u Burundi hajya nuko kuva ingoma y'ubwami itembagajwe abanyagihugu bafashwe nk'abantu b'inkehabwenge abanyepolitike bahava bafata yuko ibintu byose ari bo babifata mu ntoke mugabo burya abanyagihugu nibo bazi akahise ku Burundi abantu bose bandika akahise ku Burundi barasubira mu banyagihugu bakaja kubabaza ingene ibintu byari bimeze bakabishyira mu nyandiko ariko umunyagihugu arabigumana akabiraga umwana n'umwuzukuru uko niko akaranga niko akahise ku Burundi kabungabungwa mugabo rero ndahaye icyo nagira mvuge kuri icyo kijanye icyo abanyagihugu bofasha kugira nk'izo ngoma zisubire guhabwa agaciro zisubire kugira ibanga nk'uko byamye nuko abanyagihugu bosubira bagahabwa ijambo bakagira icyo bivuze ko cyane cyane navuze imiryango yari ijejwe iz'ingoma y'u Burundi nk'abo banyuka abo batimbo bakagira ijambo bavuga mugabo iryo jambo bavuga si ijambo rijanye no gushikiriza abanyepolitike kuko abanyepolitike baraza barakuranwa bakagenda barabisikanya umuntu agatogwa kubera avuye mu mugambwe kanaka akagenda mugabo ugasanga ya miryango ijejwe ikinakiriya bari bajije ikinakiriya mu nda y'ingoma y'ubwami bakabura uwo bambaza iyo babona ikintu kiko kirononekara nk'abo batimbo turazi neza ko nabo nyine bibababaza kuko ingoma ni zabo hama bakumva ziko zivugiriza bakaba bakabona zivugizo abantu ari bo bose zivuzwa n'abashaka mugabo bakabura aho bitwa babishikiriza twebwe iki kibanza cacu cyo guserukira inda y'ingoma y'ubwami ni kibanza gishobora korohereza abanyagihugu bagifise ayo mabanga kugira bamenye abo baganira kugira babungabunge iyo mico
nakarandanye
batwizwe ngoma bafatire ingene twibwe twuje imbere tugahagararira izo ngoma z'u Burundi.
Pacifique ari ku murongo. Pacifique uratwumva?
Urabumva cyane.
Uhamagaye bihe Pacifique?
Ni Burundi mu Kayogoro ka Makamba.
Uvese ikibazo baza icyumviro ushikiriza?
Ni icyumviro kiri kumenya ikibazo mbaza umutumire nongera nterera.
Mubishikirize.
Manze kuramutsa umutumire kandi bamwe byo mwanyakiriye hanyuma rusanze ni iki ari cyo cyumviro mu Burundi. Beno vuga ko twataye akaranga, ariko ni twataye akaranga nuko abadukanguriye bagiye batituka ibijyanye n'akaranga kacyo, kuko ye nakuze numva ko dufite imiryango dukomokamwo nk'uko umuturi yaje ukivuga, ariko iyo miryango ubu ntikivugwa. Ba ushyira imbere amoko, umuntu kumenya ngo naka ngo ari mu bwoko ubuhe, aho kumenya ati ari mu muryango uwe, kuko twese turi Abarundi ariko turafise imiryango dukomokamwo. Rero nibaza ko hamwe bariko babidufata nk'abaje imbere, natwe abene abanyagihugu tukabashigikira kugira ngo iteka Uburundi bwahoranye imbere y'uko abakoloni baza kudukoloniza tukarigarukana, kuko twego twikahise ku ntwaro ya cami hari ibintu byinshi byariho ariko ubu byaratwituze. Twigi twagiye ngo turi muri demokarasi, ariko demokarasi ugiye kurabera demokarasi iragoye, ariko nibaza yuko bogerageza hakabaho urwego rugezwe ibintu by'ingo n'imiryango ibintu kahise ku Burundi imico kama y'u Burundi ikagira ahantu ibarizwa neza ku buryo umuntu afite ikibazo agiraho yitura. Kubera ko nk'ubu mugenzi wanjye kwa zikazo yabajije yavuze ku bijyanye n'ibintu bijyanye no kuvuza ingoma, usanga buri ngoma umagize ubugeni imanza zitandukanye ziriko zivugirizwamo ingoma, abantu bo tugasanga ingoma nta gaciro bakiyiha, ariko ari ingoma yari ifite icyo yerekana ku bijyanye na kahise ku Burundi n'imico kama y'u Burundi.
Ego mubaze icyo kibazo
rero. Ego hanyuma nashaka kubaza none ni igiki bariko barakora kugira ngo ibyo bibazo bya bitatorewe inyishu tubona igihe turimwo ko tutari ko tujyana n'ibihe byerekana Burundi muri kahise ko ariko tugomba gusubiramwo, barabona yuko mu nzego zitwara igihugu bazobibemerera. Nicyo kibazo.
Murakoze.
Ama ni igiki bariko bakora ku alo
ego heraheza
ni igiki bariko bakora kugira ngo ibyo bintu bifate intumbero, kugira ngo umwe umunyagihugu mutoyi ujya twakwita mutoyi azabimenye amenye n'ukungene ashobora gushyigikira icyo cyumviro, kuko nk'akarorero nivuge nka jyewe ndumva ko imico ya kera tuteza kuyishyira mu kugira ngo tunagure indero y'urwaruka n'akazoza k'igihugu. Murakoze.
Murakoze ndabashimiye Pacifique. Umwishyure mutumire.
Ego nam ego
ego murakoze cyane ku ku ntererano watanze ku byerekeye ingoma. Hanyuma kuri ico abajije yuko ati mbega abatwara abo bifata gute buvyemera gute, burya nsubire ndabibabwire hajya imico n'akaranga by'u Burundi zari bifatanye n'ingoma y'ubwami mu Burundi. Aha rero igihe haje nshaka mvuge yuko ibyo bintu murabona intwaro ya Repubulika mu bisanzwe bitwa kwinjira muri demokrasi hakaba amatora ibintu n'ibyo mugabo imico nakaranga kugira byubahirizwe kugira bibungabungwe biteza kubungabungwa n'urwego rw'amaho no kuvuga abanyepolitike ntibashoboye kubungabunga imico nakaranga by'u Burundi. Turazi yuko iyo bahabaye leta bashiraho ubushikiranganji bw'imico nakaranga, ariko ubwo bushikiranganji ababutwara baba bavuye muri iyo migambwe kandi baravye ubushobozi bafise kugira babibungabunge. Ikintu kibuze rero ni ubwo rwego, ubwo rwego mvuga n'uru twebwe tuje guserukira no kuvuga guserukira inda y'ingoma y'ubwami ishobora gukorana n'imiryango y'abarundi. Imiryango y'abarundi yari ifite amabanga, yari ijejwe ubwami, abagifise amabanga, abagifise ibyo bashobora kujejwa muri iki gihe turashobora kuvuga tuti boba bafise aho bavuga ati abo tubishikiriza naba kugira mu ntumbero yo kugira turabe neza tubungabunge iyo mico nakaranga. Aha nariko ndavuga nk'ibyerekeye izo z'ingoma ubu buba bafise icyo baza kutubwira n'abaserukira inda y'ingoma y'ubwami kugira ubwo rwego rwameho. Ariko nk'uko mubizi, nk'uko mumaze kubibona, murabona neza yuko imico nakaranga by'u Burundi bitituka kubera abanyepolitike ntibabishoboye kubera n'abantu baza bagenda. Uko niko demokrasi imeze, mugabo ubwo rwego rwamaho arigo dushaka gusobanukira tutinjiye muri politiki. Nibyo nibyo turiko turasaba abanyagihugu ubwabo ubwa mbere, kuko abanyagihugu nibo bashobora kuvuga bati ubwo rwego turarushigikiye dushaka ko rubaho. Nabahaye akarorero izo z'ingoma tugasubira tukabiha tukabinagura bigasubira bikagira ingoma zigasubira zikagira agaciro. Hanyuma ikindi naco burya sinotinya kubivuga, abarundi bamaze kuzaturegerana kugira turabe yuko twasubiye kuja hamwe, ntaco buza yuko n'uwo muganuro twukora twukora mu ntumbero yo kugira abarundi basubire baze bararonka ico bahurira ko kujya kwa kera. Abantu bashobora kwitwa nk'uko umuganuro nk'uko babivuze, nk'uko abo bamenyesha mana baje bavuga ngo ni umugigwa w'abapagani. Ibyo bintu si byo, ibyo navuze nyine nagira ndabibutse yuko abarundi dukwiye gusubira ku mico yacu kugira dusubire kuba abarundi, kuko abazungu nico nico batwicishije batweretse yuko ibintu byacu ari bibi tubireka tugafata ibyabo. Izo nabyo murabona yuko twatwaye nyabahururu kuko turiko twata imico nakaranga byacu. Ubu rero tubona yuko ibintu nyamukuru izo ngoma jewe nk'uwuserukira inda y'ingoma y'ubwami ndavuga nti twozihagararira.
Murakoze.
Izo z'umuganuro woba nawo nyine twowuhagararira, mugabo tukawuhagararira tukavuga tuti turi ndi umwami cyangwa ndi sebarundi mu nzira yo gusubiza hamwe abarundi.
Tuze ku mirongo ya telefone tugaruke, hari Benoit turindiye ku murongo. Uratwumva Benoit?
Ndabumva.
Benoit uvunagure umwanya ugiye kugenda, nimba ufite ikibazo cyangwa icyumviro nyarutse.
Ese inyungu yaba iri he ku muturage ugiye kujya mu bwami kandi azi ko asize guverinoma cyangwa numva ibyiza abaturage bakabaye ubwami baburekaho kubera ko ibyiza guverinoma niyo yakabaye igira icyizere ku muturage kuko numva ubwami n'ubundi ntabwo bwagira ikintu bugezaho umuntu nk'uko mbere byahoze n'ubundi bwarateranaga bukarwana hirya no hino.
Murakoze turamutaye ku murongo Benoit mbwa cyumviro yashikirije twacumvise nashaka ndababaze ikibazo amasaha ariko arayitera nkuko muri hanze y'igihugu muri Londres mu Bwongereza mwabona ku ijwi ryanyu mu byo ryanyu mu byo muri komusaba ryo barishika kure cyane murafise ababaserukira mu Burundi
biragoye kugira umuntu avuye ngo turafise abaduserukira ntituriko turakora ibintu nk'uko twaba turiko turiyamamaza canke turiko turashaka abadushigikira mugabo ndabisubiyemwo ibi n'ibintu sinova ngo nibishasha mugabo tushaka kugarukana ikintu twofatira ko ca kera gishobora gutuma abarundi dusubira kuba abarundi. Aha jewe rero ico mvuga nk'uko turiko turabisigura umunyagihugu wese ahari akumva yuko ibyo turiko turashikiriza bishobora kugira kunguko kuzima bw'umunyagihugu kuvyerekeye ibyo bijanye n'akaranga n'imico by'abarundi uyu niwe yoheza akanshigikira agashigikira icyo cyumviro hanyuma na jewe hageze ko ntaha icese nkataha nzi neza yuko nakigwa muri icyo kibanza cyo kugira tugire agacumu k'umwe duterereye mu kugira abarundi tubasubize hamwe tubicishije mu bintu by'imico n'akaranga by'u Burundi. Urumva rero sinovuga ngo ndafise abaserukira mugabo turazi neza yuko hariho abashigikiye sindiko ndishyira imbere nk'ugomba kuja gutwara cyangwa kubwira gute n'icyiyumviro cyari gisanzwe kihari tubona yuko cyoshigikirwa kugira abarundi tureke gusamazwa na politiki kuko abarundi muri iki gihe bose basa n'uko umenga bagiye muri politiki gusa hanyuma dusanga twaribagiye imico n'akaranga byabo.
Imbere ko turangiza hasigaye nk'umunota umwe nashaka ndababaze muri ibyo byumvire muri ko murashikiriza byo gushigikira akaranga agateka n'akaranga mu Burundi hari abategetsi mu Burundi mwaba muravugana ku byerekeye icyo cyiyumviro
nk'uko mwabitanguye igenwa ryanje nk'userukira y'ingoma y'ubwami bibaye icese mu ndwi nka zitatu zine ziheze ivyo rero biracari bishasha twarandikiye umukuru w'igihugu kugira tumumenyeshe yuko hari uwuserukira inda y'ingoma y'ubwami ivyo rero ko hari kubimumenyesha si ukumusaba uruhusha ni ukubimumenyesha hanyuma mugabo bikenewe yuko babishyira imbere nk'uko tugiye kuzobisaba batwemeza icese nk'uko twabyanditse muri iyo kete hanyuma baduhe ikibanza cy'iteka mu gihugu kuko duserukira inda y'ingoma y'ubwami ifise ifatiro abanyagihugu bose bafise ku ifatiro nk'uko cyari igihe abarundi bari babanye neza atamacakubiri yari ahari kandi ku bijyanye n'imico n'akaranga byari bimeze neza ubiko biratituka rero ariko turaba yuko umukuru w'igihugu
urarangiye
bashobora kubyikira muri iyo nzira.
Murakoze cyane. Murakoze yari umuganwa Ildefonse Rugema umwuzukuruza w'umwami mwezi wa kane Gisabo yagenewe guserukira inda ingoma y'ubwami mu Burundi yakaradushikiriza ivyerekeye ibyo yishinze inyuma yuko agenywe muri ayo mabanga. Dushimire rero umutumire muganwa Ildefonse Rugema, dushimire kandi namwe mwese mashobora kudukurikirana n'abasabye abahamagara agasaba ibibazo akabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyiyumviro. Mugire ibihe byiza.